Aba kunzi bijwe rya Amerika bageze ni mu makomini atatu agize igisagara cha Bujumbura aliyo muha Ntahangwa na Mukaza hamwe no mu makaritie ayagize aho biboneye abantu bambaye neza biboneka ko bari bazindutse baje mu kazi nkuko basanzwe bakorera mu biro ariko ico gihe bari hanze yabyo biboneka ko bitabiriye akamo k'umukuru w'igihugu ko gukora isuku aho bakorera no hafi yaho bamwe muri abo bari mu mwambaro w'akazi abakenyezi bari mwe bambaye amajipo n'amashati abagabo nabo amapantaro n'amashati by'akazi biri kubimenyetso biranga ibigo bakorera abari muri ibyo bikorwa by'isuku bari bafise imikubuzo mu ntoki abandi batoragura imicafu n'intoki bakayegeraniriza aho bari bateguye benshi muri abo bakorera muri ibyo bisata bitandukanye ntibashimye gutanga makuru ahubwo babona nabo batangaye aho batanguye ico gikorwa bisa nkaho bari kubakora ibintu batabyiyumvamwo abakunzi b'ijwi rya Amerika babandanije baca mu makaritsiye atandukanye arimo Bwiza na Jabe naho nyene abanyagihugu bari ko barakora ibikorwa by'isuku uyu twayaze ngaho mwijabe aratubwira uko yabonye ibikorwa by'uyu munsi
n'ukuri isuku hose bari koze dufate nkongaha mwijabe twazindukiye mu bikorwa rusangi kandi namwe murabona yuko hasa neza byongeye nagerageje no kuja muri ville ariko ngiye muri ville n'ukuri kw'Imana na je natangaye abantu bose bari ku kivi amana ni yose yugaye babanje kwanza kuraba ukuntu bogira isuku aho bakorera kandi n'ukuri kw'Imana uravye ubona ko bisa neza cyane
mugenzi we nawe avuga kwa kamo k'umukuru w'igihugu ko gukora isuku mu gisagara cha Bujumbura kazi igihe
umuntu akorera hari isuku nawe biranaruhaye n'akarorero keza kuko umuntu ari karakorera ahantu heza nuje nk'umukiriye kumushorera gaca ahantu hameze neza nawe nyene biramuryohera nico gitumije jambo cy'umukuru w'igihugu twashimye cyane
abo banyagihugu bavuga ko ni indwara ziva ku isuku rike zogabanuka kuko usanga imyanda yaraboreye mu bice nka byose bigize amakaritiye
byatuma igisagara kimera nabi ugasanga ahantu hari karadumu rusage kandi haca abantu b'ingenzi n'abandi
babifashe nk'itegeko twese tugakora n'ukuri kw'Imana nta mucafu uboneka usubira kuboneka mu gisagara indwara zozo twobaza
ikindi basaba nuko ico gikorwa kitobicuye umunsi gusa ahubwo cohoraho kikagira n'amategeko akigenga
kandi bisaba ko twogerageza nka minsi yose ico gikorwa kikabanda abo batwara nibo bategerezwa guhimiriza abanyagihugu
buryo umuntu ari akantu kiwe atabonye pubere akakagenda naco bitwaye ukakagendana dufasonke ugeze ahantu hari pubere ugacusha n'ukuri kw'Imana igisagara cyomera neza
ijwi rya Amerika ryavuganye kuri telefone na Jean Nduwimana avugira ishyirahamwe Orikome atubwira ko nabo nyene bazindukiye muri ico gikorwa Nduwimana avuga ko naho ico gikorwa c'isuku mu gisagara ari ciza ariko gikwiye kwihwezwa neza hakajaho umugwi ugenzura isuku uhereye kuri ba nyumba kumi n'abakuru b'imitumba
yari hapo bitura mabiro benshi urabizi bajya batonda ahubwo ko ataba bakirose ababakira aho yavuze ngo abavura ngo bazoguma bakora urumva abavura nabo nyene bakora ari uko hari ibyangombwa babivuza barose abapfu uvuze ngo ntibakore uvuga ko uhejeje gukarariza ibijyanye na migration ibijyanye na voyage n'amavoyage urumva kuja hazokwama yamba yashitse kuma aho bakorera aho baba nuko bosubiramwo ingene intwaro itunganije bajya batwara imitumba amabarabara
ikindi Nduwimana yabwiye ijwi rya Amerika ni uko ikibanza co mu buterere cahora kirunduwamwo imyanda ivuye hirya no hino mu gisagara kitakihari kuko abantu bacubatsemwo avuga ko ata kindi kibanza leta yatanze co gusukwamwo imyanda kuri we ibyo birashoboka kuba ari byo bituma abantu baburaho batwara imyanda n'imicafu bagahitamo kwikinga ijoro bakayisuka kaha mu makanevo n'ahandi Nduwimana avuga ko ikibazo c'isuku mu Burundi gikeneye ibindi byigwa bikomeye
bakagira nenda na komisiyo nasiyonali jejwe kuraba imbere ikaronka na pouvoir y'ubuhana abo bose bakwiragiza imicafu uburyo bw'ibikoresho ni ukuvuga imodoka zitwara imicafu naho ziyishira gutora abantu baciye ubwenge mu batwara amakaritsiye abantu bazi gutwara koko bazi icyo ari cyo guhagararira isuku
kuko mu gukora ibyo bikorwa by'isuku hitabiriwe akamo ka perezida w'Uburundi yateye abo bakozi kuri uyu wa gatandatu uheze avuga ko wazosanga mu biro azomwisohorera perezida Ndayishimiye Evariste yazindukiye ku kivi ari abo kwiyo ngingo yubahirijwe yatanguriye ico gikorwa muri karitsiye ya Musaga iri muri komine komine ya Muha abandaniriza muri komine Ntahangwa na Mukaza. Prezidenti Ndayishimiye avuga ko arabiye inyuma yahora yibwira ko igisagara cha Bujumbura gisa neza kandi imbere huzuye imicafu gusa. Nkuko byatangajwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku munsi wa gatandatu heze, bitegekanijwe kwitwa igikorwa cy'isuku kinzomari yindwi yose dutanguye. Abakozi bose bakorera mu bisata bitandukanye havuyemo abaganga n'abacamanza, abandi bose basabwa gusohoka mu byumba bakoreramo bakaja kugira isuku no gukubura igisagara cha Bujumbura. Mwamenya ko igisata kiraba iby'isuku mu Burundi kugeza ubu kibarizwa mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. Serive Ndayishimiye, Ijwi rya Amerika, Kigali.